mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Judiane na hazindunguye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Abantu 14 ni bamaze kumenyekana ko baguye mu gitero cakozwe na Al Shabab Nairobi kuri no wa kabiri ku muhinga.
Tumepoteza watoto, Wakenya wengine walipoteza. Tuko pamoja tunauliwa na hawa watu. The terrorist does not have hana dini, hana rangi.
Uyu rero ni umwe mu batama akomoka muri Somalia yabuze inshuti zibiri ziwe muri ico gitero ca Kenya. Aha yari kwavuga yuko iterabwoba atadinirigira ahamagarira abantu bose kuri tuza aho baherereye. Iyo nkuru turaza kwigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ku ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gitaha impunzi RCR ritangaza ko hakenewe miliyoni 296 z'amadolari y'Abanyamerika kugira ngo bagaruke ku mpunzi z'Abarundi ziharurwa mu 345 ziba mu buzima butoroshe mu bihugu bibanye arivyo Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Rwanda na Uganda. RCR itangaza ko ibihumbi by'impunzi z'Abarundi bishwe n'inzara kuko ibifungurwa bahabwa vyagabanijwe ku bw'ubukene bw'amafaranga. Ivuga kandi ko babangamiwe n'indwara ku bw'ubukene bw'imiti itaboneka ku rugero rushimishije. Amashure yararengewe n'abana ku buryo inyigisho zitangwa ataka novera. Kandi ashe kavuga ko hakenewe n'uburaro bwiza. RCR isigura ko itabona ico tuma ihamagarira impunzi z'Abarundi gutahuka kandi ko atanumwe mu mpunzi yorungikwa mu gihugu ciwe atavyumvamo. Inama nshingamateka y'Ubwongereza ejo kwa kabiri yarahakanye ku majwi menshi umugambi w'umushikiranganji wa mbere Theresa May wo gukura Ubwongereza mu ryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya. Ivyo vyatumye haba amakenga y'ingene ico gihugu kizova mu muryango w'ibihugu 28 kw'isango ryari tegekanijwe ariryo rya 29 z'ukwezi kwa gatatu. Umukuru w'umugambi utavuga rumwe na leta yavuze ko iryo tora ari itsindwa ry'umugambi wa May w'abakonservative kandi agasaba ko kuri no wa gatatu inama nshingamateka ikorana igatora kumukura ko icize. Intumwa z'Ubwongereza n'umwe bwa Buraya zemeranije mu kwezi kwa 11 ingene iva ry'Ubwongereza muri uwo muryango bizogenda inyuma y'ibiganiro bitari byoroshe. Mu gihe inama nshingamateka ibitesheje agaciro ntawuzi ibigiye gukurikira. Theresa May asegushika kwa mbere uza kugira ngo abe yatanze ikindi ciyumviro. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Nongere ndabahe ikaza. Abantu 14 ni bamaze kumenyekana ko baguye mu gitero cakozwe n'umugwi wa Al Shabab Nairobi kuri no wa kabiri ku mugoroba. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yabishikirije mu ijambo ry'ihumure yatanze kuri no wa gatatu mu gatondo. Yanemeje ko abakoze ico gitero bose bahasize ubuzima. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Nairobi Eloge Uhikaneza.
Mwijambo jiwe, Prezida Uhuru Kenyatta yavuze ko Kenya yarashumwampi n'umugwi w'abagizi ba nabi bizigiye gutera ubwoba abanyakenya biciye mu bwicanyi. Umukuru w'igihugu cya Kenya yamenyesheje kuko inzego z'umutekano zabyifashemo byeretse abansi b'igihugu ciwe n'amakungu ko Kenya yiteguriye kugwanya no gutuza ibikorwa byose by'iterabwoba bije biyigana niko gushikiriza bahasize ubuzima.
I can now confirm that as of about 1 hour ago, the security operation
ubu ndashobora kwemeza ko haheze isaha imwe ibikorwa by'inzego z'umutekano ku nyubako ya Dusite birangiye kandi ko intagondwa zose zishwe. Muri kano kanya turafite ibyemezo ku buzima bw'inzirakarengane 14 bwatakariye mu minwe yabo bicanyi b'intagondwa, hakaba n'abakomeretse. Turagandaye nk'igihugu kandi umutima wanje n'umunyakenya wese wiyumvira kuri abo bagabo n'abakenyezi bazize ubugizi bwa nabi bw'ubupfu. Abakomeretse tubifurije gukira kandi nk'igihugu dukomeza kubasengera. Ariko si ugusenga byonyine biriko birakorwa.
And I want to say this, we will seek out every person.
Ngire ndababwira iki kintu, tuzorondera tudahume ku muntu wese yagize uruhara mu gutera inkunga, gutegura no gushyira mu ngiro iki gikorwa bunyamaswa. Tuzobakurikirana tutaruha aho bazoba bari hose gushika bishuye ibyo bakoze. Ku butaka bwa Kenya bwose n'ibihugu bibanyi, hari inzego z'umutekano ziteguriye gushakisha, kurandura no gutsinda ibikorwa byose by'iterabwoba canke imigwi. Dutegerezwa kwima indaro abo bantu muri twebwe. Ukugwanya izo ntagondwa ni nabyo umutama w'umunyesomaliya yabuze inshuti zibiri muri icyo gitera saba, ahamagarira abantu kumenya ko ubugizi bwa nabi butagira idini.
Tumepoteza watoto wa Kenya, wengine walipoteza, tuko pamoja, tunauliwa na hawa watu. A terrorist does not have, hana dini, hana rangi.
Twabuze abana, abandi banyakenya babuze, twicirwa hamwe n'aba bantu. Intagondwa ntigira idini canke irangi n'ubwoko. Twebwe turi inzirakarengane, ariko kandi hari abadufata nk'izo ntagondwa. Hari umuntu ambonye jewe nambaye impuzu z'abayisilamu aca yibaza ko ndi intagondwa. Ndi inzirakarengane y'iterabwoba. Abanyakenya bamenye ko nanje mbabajwe n'abana banje nabuze, kandi sindi intagondwa. Ntibatoranya mu kwica, nta n'umwe bakeneye, twese baratwanka. Idini rya Isilamu ntigigisha iterabwoba. Nta murongo n'umwe mu Korowani umubwira kwica uwundi muntu, nta wuhari. Dufashanye kugira dufate aba bantu batuzanira ubugizi bwa nabi uko umwaka utashe. Perezida Kenyatta nawe yagarutse ku camunejereje no muri aya makuba. Abanyagihugu, mu myaka mike ishize mwashize imitahe mu itunganywa ry'umutekano mu nyubako. Ibi byaragaragaye ejo, ariko kandi twahigiye ko tutoryama mu mukondora zosi. Mu minsi iri imbere dutegerezwa kubandanya igikorwa kidahera cyo gukomeza ibyo twubatse. Uburyo bwose buhari bw'inzego z'umutekano tuzobukoresha kugira ngo intambwe yose ikenewe ijeho gushika ihanga ryacu ricitse bwishwa ku migwi y'iterabwoba n'abo bakorana. Umuhinga mu bijanye n'umutekano mwenda mijiwe n'abasanga harabaye iterambere mu byerekeye kwikingira iterabwoba. Urabye ko abantu 14 aribo bapfuye ku majyana 7 bari bahari. Twavuga ko umugenzo wacu nk'abanyakenya wahindutse bikomeye, kandi ndabakeje abakozi n'ababa harya hantu hamwe n'abagwiza tunga bahisemo guha imyitozo abakozi babo. Gushika ubu inzego z'umutekano ntiziravuye itigiriye icy'intagondwa zishwe, ariko Mbijiwa yemeza ko yavuganye nazo zikamubwira ko bari 4. Babiri bariyahuye biturikirije kw'ibibombe, mu gihe abandi babiri barashwe n'inzego z'umutekano. Mu baguye muri icyo gitero harimo umunyamerika umwe hamwe n'umwongereza. Leta ya Amerika na ONU n'ibindi bihugu bitandukanye byateye ivyatsi icyo gitero. Iki gitero cyo ku nyubako ya Dusite y'abagwiza tunga baturuka mu gihugu cya Thailand cyakozwe ku itariki imwe yabereyeko ikindi gitero ahitwa LAD mu buraruko bwa Somalia ku nteko za Kenya ziri muri Amisom mu mwaka w'2016. ONU yavuze ko ico gihe abasirikare bagera ku 150 ba Kenya bahasize ubuzima. Eroje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Eroje Urikaneza arakenuye. Tukiri ku makuru avugwa mu karere, inama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yasubiye gutumwa ko. Turi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ariko aradutegura ino nkuru. Amahoro Claver ngaho mu Rwanda.
Amahoro neza byane, ni nahaze.
Iyo nama yatumwe ko nande, hama izo baryari?
Iyo nama yatumwe ko n'umukuru w'igihugu cy'Uganda Yoweri Kaguta Museveni, akabari nawe aramutswa uwo mujyango kuva mu mwaka wa 2018 gushika uno mwaka atowe uwundi izo bitari kimeze ukwezi kwa kabiri kuza uno mwaka yarusha muri Tanzania bido kwigwa harimo ikibazo cy'u Burundi umuhuza mu Kapa ame na Museveni bazotanga raporo ingene ibiganiro byagenze hadocatorwa kandi n'abandi bahuza kuko umuhuza mu Kapa yavuze ko arangije akazi kiza
ni nama isubiye gutumwa ko imaze gusiba kabiri kose wo twibutse cari catumye isiba ibyo kuvuga yuko wizera canka abandi bizera kwizo batuwe turabiretse kuko umwanyu kihari
ego cyane bwa mbere yari yatumwe ko itariki 30 z'ukwezi kw'icumi na rimwe hari ku mwaka weze icyo gihe abakuru b'ibihugu n'intumwa z'ibihugu bitanu bari bitavye ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yitavye kandi nta ntumwa yarungitse yasubiye ko ataviteguriye neza byatumye nama isiba ishyirwa ku itariki 27 z'ukwezi kw'icumi na kabiri ku mwaka weze ariko naho nyine irasiba kuko abakuru b'ibihugu batari bwahuze ku itariki iborohereza bose
naho nari mvuze ngo tube turarindiriye kuvuga ko bizoba canke izogira ikora tubwiye ku Burundi buri mu byari byatumye isiba ubuhoho bwo wabuze kwitaba iyo nama hari ico buravuga
Ziane, mu kijyanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yatanze itariki 28 ukwezi kw'12 guhezi akagira abarundi n'abamenyesha makuru yaravyemeje yagize ati Uburundi buburiteguye kwitaba iyo nama byarayo bisinangiwe kandi n'umunyamabanga mukuru wa IACR Liberant Mukeko mu kijyanye haje abamenyesha makuru ku munsi wa mbere w'indwi nabo yagize ati gushika ubu abakuru b'igihugu bose uko ari batandatu baremeye ko bazo kwitaba iyo nama y'abakuru b'igihugu bajyase cyangwa bakarungika intumwa
Urakoze cyane gose Pierre Claver niyo nkuru bandanye ukurikira iyo nkuru turaza kugaruka ko makuru yacu arambuye yo hanyuma hama tukanzemera no kukurikirana hagufi by'iyo nama wumva yatumwe ko mu kwa kabiri ugira umunsi mwiza ngaho Kigali turongera
Murakoze namwe umunsi mwiza
Inyuma yaho komisiyo y'igihugu ishinzwe gutunganya amatora muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo itangaje abadepite batsinze amatora yabaye itariki ya 30 kwezi kwa 12 mwaka wa 2018 bamwe mu bakandida depite biyamamarije muri territoire ya Fizi bakomeje kwinubira ivyavuye muri ayo matora inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo
Bamwe mu bakandida depite biyamamarije muri territoire ya Fizi bakomeje kwinubira ibyavuye mu matora y'abashinga amategeko bwo ku rwego rw'intara ndetse n'urw'igihugu Mushengero Joseph n'umwe muri abo bakandida depite 9 bandikiye komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora ku rwego rw'intara ndetse n'urwego rw'igihugu barega komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora anteni ya Fizi ko yabarenganyije gutangaza urutonde rw'ibyavuye mu matora muri Fizi ititaye ku byavuye mu minembwe
mu misozi migufi n'imisozi miremire cyane cyane mu minembwe mu Kamongo n'imirimba hari amasantre ya matora arenga 16 ayo majwi yose barayirengagije batanga rezilika birengagije amajwi yo mu minembe twemeranya nayo matora tubona kuko twararenganye bazamagana twebwe dusaba seni kuko yaturenganura ikasubira mu ibarura ry'amajwi ikahuza amajwi yacu n'ayandi majwi yose ikayaharura kuko n'abandi bose niko babigenza n'ahandi hose niko babigenza ndabifizi tuza gukora uko ibinyuranyije n'amategeko seni ni dufashe amajwi yose yinjire baharure noneho tumenye uwagize amajwi menshi buzi izo ngizo twumva kuko ari akagambane ari ubufatanye bw'abakozi bamwe ba seni n'abanyapolitike badashaka ko abantu b'iwacu binjira mu ntego
Umuyobozi uhagarariye santere yo rwarura ibyavuye mu matora muri teritwari ya Fizi Bwana Gisle Abayengwa aganira n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone vuga yuko nubwo impapuro ndetse n'ibindi bikoresho byakoreshejwe mu matora byo mu minembwe byatinze kugera Fizi hari amajwi yo mu minembwe bari bafite kuri za carte de memoire aha agira ati
ariko sema tuseme minimali mirefu
si imisozi miremire gusa ahubwo hari abantu benshi muri Kongo abantu bageze ikibazo cyo kugeza ibikoresho by'amatora nk'ibyo uvuga nk'amajwi inshuti zacu zo mu misozi yahageze batangaje ibyavuye mu matora ariko ibyavuye mu matora twari tubifite kuri za flash kandi nta tandukaniro rihari si mu minembwe honyine binubira ibyavuye mu matora y'abadepite ahubwo ari n'abandi baturage bo mu mujyi wa Baraka bakoze imyigaragambyo ku wa gatandatu bavuga yuko seni yibye amajwi ya Depite Louise Munga Yihanemia Mwilanyi umuyobozi mukuru muri Presidency ya Republika na Demokarasi ya Kongo Gisle Abayengwa umukozi uhagarariye ibarura ry'amajwi muri territoire ya Fizi agira ati
tubalomba
kose byuko batwereka uburyo bibye amajwi ya Louise Munga barabibura none natwe tujyanye ikirego muri parike kugira ngo batwereke uburyo ayo majwi yibwe mwomenya yuko gutangira ibirego kw'abakandida depute bo ku rwego rw'intara n'urwego rw'igihugu bavuga yuko batishimiye ibyavuye mu matora by'agateganyo birangirana na kino cy'umweru Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika uvira mu ntara kibyo majyepfo
Vedaste Ngabo nawe nyene yarakenuye tukivuga iby'amatora ya Kongo abanyekongo babarigwa mu majana ni bamaze guhungira muri Uganda kuvaho amatora abaye muri ico gihugu atanga aheze bimwe mu vyo bahunga bifitanye isano n'imvururu zakurikiye ayo matora mu turere tumwe tumwe umenyesha makuru ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi yahuye na bamwe bariko bahunga baca ku mupaka wa Bunagana mu burengerazuba bw'igihugu maze adutegurira ino nkuru
Bamwe baturage b'igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangiye guhunga hejuru y'umwuka mubi n'umutekano muke wakurikiye amatora n'itangazwa rya Felix Tshisekedi nk'uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu Bamwe mu barimo guhunga twavuganye bamaze kwambuka umupaka w'Ibunagana mu ntara Gisoro babwije ijwi rya Amerika abo batoye ariko nabwo ntabwo bizeye umutekano dore ko nubwo watowe atararahizwa umutekano muke bari basanganywe wakomeje
na abantu banakomeza kugera moko kabona uyu munchaka icyundi nawe nchaka nibemere mu mwabanza gifate turebe umuntu uratugirira kamaro nose wagaye umuntu utari wabona icyo gukorera Unza uzagitwara akanjyana neza na niwe mwami wanjye nakabira seko ndakibiye nkoreye mana wari umubyeyi nawe bari kubera ari abantu b'igihugu bamunanije nawe yanari umubyeyi
benshi babari gutora nani Martin Fayulu wenda ngo yo side umuntu wenda ntiyoba nk'akabira
ubutegetsi nibwabo nibuza umvikana akavuga ati nje ndetse ndambara abaturage bagira ubuzima igihugu kizaba cyiza ariko buno ndamwumvikana gurimo twatoye gisegeti ariko tumutoye amahoro ndanago
tayi gisegeti nirango tugera amahoro n'umutekano kandi amahoro taratwabona
nagiye yo yehutora gisegeti na burundu mukecu ndahonza abantu bakamba gisegeti nange ngamba gisegeti ari wendo bikari umutwari wacu si aba utasaye umuntu kararahe
ese abo twatoye katari bo bakigiyeho none yagiye hundi rero waratambukana no rero tubera mu president
twatoye dushaka tugere mu mutekano mwangiye natoye gisegeti kumutora kwanje njaka kondo ikintu yana ricahinduka ariko kumutora kwanje bwo byabaye ibibazo mu mutekano ndawo dufita bo bizafata umwanya ariko umuntu yana Pinye kwanza kwikobeka mo gake. Bisaba tuzagire wenda ari president mwiza n'abantu bakwihangana kwigarura inyuma mu bitekerezo wenda ari byafasha buri munda kisanga ngo.
Uyu mudamu we avuga ko impamba hunga zijyanye n'umukandida we yatoye.
Nge nturutse gisigari aho bitaganye sisi. Mu gihe cyo narinda ho twamashije gutora dutora mu president Fayulu. Niho nagiye kubona narindi umugabo baramuhiga baragenda baraza baratupia mu buryo bw'umugabo afasha gahunga naho yahungiye ari hano nyakabandi akajaranterera ngo nimusangeyo byageze nyuma nuko amasasi gararira tubona abantu bari kwiruka ndavuga ni ngumya kuba hano nance baranyica nuko mbona kugenda amasasi gavuze nyuma y'amatora
muvugize umuryango wita ku mpunzi ya Shiseri muri Uganda Dunia Isa yambwiriye ku murongo wa telefone yuko ku munsi bakiri impunzi igera kuri 60 kuvaho amatora yabereye ariko ko ibyo bahunga byinshi ari bibazo by'umutekano muke byari bisanzwe muri icyo gihugu bidafitanye isano n'amatora atari ko hari n'abaki bavuga ko ikibahunza kijyanye n'imvururu zabaye mu turere tumwe tumwe nyuma y'itangazwa ry'uwatsinze muri ayo matora kandi abandi akabahunga kubera gukeka yuko hashobora kwaduka izindi mvururu zikomeye mu gihe utumvikana bukomeje hagati y'uwatsinze n'uwatsinzwe mu matora Ignatius Sibahizi ijwi rya Amerika mu burengerazuba bwa Uganda
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Abakunzi b'ikiganiro cy'amagara yacu ntiturabibagira murazi kuno munsi sango ari gwanya ariko imbere y'ico kiganiro tubanze tunyarukire gato mu gihugu cy'u Burundi tubabwira iby'abanyagihugu muri site ya Buhomba ni mu ntara ya Bujumbura muri commune Mutimbuzi bavuga ko ikibazo c'inkwi bahora bafise bagikemuye abahungutse n'abasangwa baba muri iyo site barubuye amaziko aziganya inkwi mugenzi wacu mu Burundi Fidelite ishatse atubandaniriza ino nkuru.
Imijyango yababa 300 muri site Buhomba muri zone Maramvya iteka ku maziko atamenyerewe. Amaziko asanzwe ashigikirwa n'amashiga ayo namabuye atatu ashingwa hasi mwivu maze bagashisa furiya hejuru. Yamara amaziko dusanze muri site yatandukanye nayo duheje kuvuga. Fitina Vera numwe bakinyeje bacana kuri ayo maziko atamenyerewe atwiganira kugenera yubaka.
Ndaburura ibumba bumba ngiye gucubgaze ntandazana nibumba ntangura sibiriri ibumba hasi. Nchafata ubutafari ndapanga nchantangura rero kubaka imbabura
akantu hagatebura kibona gahejo nahiye
ako nako kugira umwuce sohoke.
Amaziko tumenyereye hagatiwe n'irindi hari ikibanza kijamwo inkwi bacana nkuko amabuye ari atatu n'ibibanza bijamwo inkwi zo gucana ni bitatu. Ariko rero muri amaziko mashasha ikibanza kijamwo inkwi ni kimwe kandi nakantu gato kadashobora kukwigwamwo ibisate bibiri. Abo banyagihugu bayakoresha bayita amaziko iko aziganya inkwi.
Turavya aya mashiga tuyashimye gose kuko ari kuziganya ibintu by'inkwi
no kuvuga ko twahora ducana urukwirurerure kandi tugacisha mu minwa itatu ariko twabonye ko zica ahantu hamwe kandi bica bituma zigwira.
Nyamba twarashobora gukoresha inkwi zingana kuno umuganda muri aya mashiga twaronse uwo muganda dukoresheje umunsi umwe tuzokoresha iminsi itatu.
Ndabona mama aritekeramo kabisa irishiga rashoha n'ingoga bigatuma dukoresha nk'inkeya tugashisha n'ibuga.
Hagataho ico kigwati kibamwo abasangwa n'abahungutse. Muri abo bahungutse hari n'abavuga yuko bene ayo maziko bari bayafise mu makambi y'impunzi bari barimwo bihugu vya Kongo, Rwanda na Tanzania. Uyu yahungutse ava mu gihugu ca Tanzania 2007.
Ayo mashiga twege turi muri Tanzania bari barayatwigesheje ico gihe twarakibiti turi mu kambi kugezaho batenda baratubwira ngo abarunde tumeze nk'inzige aho turengutse mu biti byabo turabica tukavyimba n'imizi twaraheba dukimba imizi tukaza kuyinyegeza munsi y'urutara bakadupfurikirana bakatwirukako kibikoko twabitoteje.
Ayo maziko aje nk'inyishu kuko abanyagihugu batoroherezwa mu kuronka inkwi. Nta mikoro bafise yo kugura makara kandi ahantu baba hakikujwe n'amazu yubatswe mu buryo bwa kijambere nta mashamba hari. Baca batungwa no kuja gusenya mu ishamba cimeze rya Rukoko iryo naryo ntiriri hafi yaho. Aho rero abatoroherwa cyane cyane nabigeme n'abakenyezi nk'uko babitwiganiye.
Ngaha inkwi kugira tuzironke ziragorana kuko ziva kure turashobora no kurara inzara kubera babuze icyo cyane
kuko atabwo buryo rero bufise bwo kugira ngo ucyane ku makara birangombwa nyine kugenda kuzizara no kugira ubwo bwoba ukemanga kugira ngo uronke ibyifungura uratinya ko bo kugirira nabi nk'umukobwa. Hari abakobwa babiri bigeze gufata ku nguvu tugerera mu nzira urumva ko bari abakobwa nayo abantu b'abagabo usanga bafise inguvu ntako bari kwigwana ko bari abakobwa babiri cyeba ngombwa ko babibakorera.
Naho biruko na kwezi kurahera batanguye gucana kuri ayo mashiga mashasha. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu citaho iterambere PNUD kibicishije mu ishyirahamwe mpuzamakungu Vision nicyo cyabigishije gukora ayo mashiga aziganya inkwi. Bamwe muri abo banyagihugu bafite umugambi wo kubigira umwuga mu kumenyekanisha ayo mashiga no mu kuyubakira abayakeneye maze nabo bakahakura agahembo. Muri komine Mutimbuzi zone Maramvya Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya n'ikiganiro cy'amagara yacu. Ukugorora ingingo bizwi cyane ku izina rya massage mu rurimi rw'Igifaransa birafasha mu gukinga indwara zitari nke harimo izo kudadarara ariko igihe bidakozwe neza umuntu arashobora kuhagirira ingorane. Umwe mu banonosoye ibijyanye no kuvura biciye mu kugorora ingingo kinesitherapeute mu Gifaransa ariwe Deo Ndayishimiye arabitwiganira mu kiganiro ari kwagirana na mugenzi wacu I Bujumbura Diane Ndonse.
Muri rusangi ukugorora ingingo biciye muri massage ahanini bikogwa mu gihe umuganga yifuza gususurutsa imitsi kugira ngo ashobore kuvura indwara kanaka. Ariko kandi Deo Ndayishimiye yanonosoye ibijyanye no kuvura biciye mu kugorora ingingo avuga ko inakenerwa cyane no mu gukinga indwara.
Iyo bishitse mu ntaro nkumanya gukora imyimenyerezo ngororamubiri massage iraheza ikaza kugira ngo bimufashe korosha imitsi no kumufasha gupfunya no kugorora ingingo. Ivyo muganga yamwakiriye yateza kubimukorera kugira ngo acinde igicebu akinde kudadarara kw'amaboko canke kw'amaguru vyose araheza akabimufashamwo akoresha umuti hari n'indi hakoresha amavuta bivanye n'inde n'umuntu yamwituye yaje ameze.
Ariko birasaba ko uwifuza massage abanza kumvirizwa n'umuganga kubera ko hari abo bitarekuriwe ko bayikoregwa nk'abafise indwara ya kanseri canke abakenyezi bibungenze imbanyi itarenza amezi atatu.
Urahize ukamwumviriza hari igihe biba bisaba ko yokoresha ibipimo ibi canke biriya tukarabira hamwe ko atangwara nka za kanseri kuko biba bibujijwe ko umuntu agirirwa massage afise iyo ndwara. Hariho abaza bibungenze ugasanga amezi atatu ya mbere naho nyine biba bibujijwe ko hari iyo massage bamugirira. Hariho umuntu aza kwitura nyene yanavunitse akaba yayobewe aho yaje kuvyivuza kuko yateze kubanza gukoresha iradiyo ngo umuntu asuzume ko atavunitse muri akasanga yatembye akababara yaheza gushika agaca yicara iminsi itatu ine indwi igahera aca aza arirukanwa ngo mu nzu ya massage hakumuvurwa gusanga ahubwo uramuvunye gusumba. Hariho abaza bafise ibibazo vy'ikiguma cicuguruye kitarugara neza akabwira ati nungirire massage ngaho iruhande yaho numva numa mbabara. Ibyo byose biba bibujijwe.
Nubwo hari amazu menshi akora massage, Deo Ndayishimiye avuga ko ari igikorwa gisaba ubuhinga bwo mu buvuzi.
Ugasanga yagize ibirenge bivyimba kubera umuntu yamukoreye massage nabi n'ibindi kubera ha gukora massage ava ku mano aduga cye gukora massage ku buryo umuntu aba yarize uko hari byo guhotora umutsi kugorora byo bita mu Faransa effleurage n'ibyo bita matapotement n'amapetrissage ni technique umuntu yiga uvuga uti umutsi ndawufashe gutya ndamumasanya rutsa ngira bukebuke no mutsi ndawugira ntarugira hagufi cyo cyose ukora ku mutsi w'umuntu turabifise ingaruka ku magara yiwe. Nico gituma rero novuga nti umuntu wese avuga ko agiye gukora massage yo kwitura abavyigiye babizi ari kwa muganga kabaza bo bita kinesitherapeute cyangwa kabaza abantu physiotherapeute bo bavyigiye bashobora gukora ibintu bidashobora gutera ingaruka mbi ku magara y'uwo murwayi.
Ukugorora imitsi ari vyo massage bikoregwa abantu bo myaka itandukanye babikeneye. Uyu yabinonosoye ariwe kinesitherapeute avuga ko nko kubana ahanini baba bavukanye nk'umutsi ubudakora neza. Ku bantu bakuze naho uretse mu ntumbero yo kubavura bashobora kwikoregwa mu kibanza cyo gukora imyimenyerezo isanzwe yo kwinonora imitsi.
Iyo umaze iminsi udakora siporo uhava wisanga ufise umubiri urushe uremerewe bivanye n'akazi kenshi usanga wakoze mu buzima bwa minsi yose. Ariko gisata cishira hamwe mpuzamakungu c'amagara y'abantu OMS kirategekanya ko umuntu yogira imyimenyerezo iminota 150 kundwi bishoboka. Rero ugacusanga kubera akazi kagutwaye ntibigukundira ko uwo mwanya uronka kugira ngo ukore iyo myimenyerezo kugira ngo ucinde za ndwara zivumbuka ry'umurindi w'amaraso amahypertension canke iyo ndwara y'isukari canke indwara y'umugongo igaragara cyane mu gihugu cy'u Burundi no ku isi yose. Muri ico gihe rero byasaba ko umuntu yitegekanya ruhira kanya c'imyimenyerezo igihe naho uwo mwanya utamukundiye acitura umuganga w'umukinesitherapeute.
Deo Ndayishimiye abandanya avuga ko massage ikenegwa no ku bantu basanzwe bakora imyimenyerezo myinshi yo kwinonora imitsi kuko hari igihe bishika umutsi w'igihimba kanaka ukadadarara canke ku bantu bakarigwa n'ibinyanya hamwe no kubafise amaguru y'amaremerewe eka n'abageze mu zabukuru irabafasha kutagira iminkanyari. I Bujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse harakenewe no kuri duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara mwateguriye muongera mushikirizwa na Jewe Diane Nahazwe yakoze Facile Gebehu yacegeranije hamwe na Ingenieur Adrius yadufashije muhinga bw'ivyuma twemi ku izina rya bagenzi bacu tuwifurize kubandanya mururanigwa mu vyo murimwo aho mwari ko mutwumviriza muherereye.